Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere bwemeza ko bwazikenyeye mu kugarura mu kigega cya leta amafaranga yahora nyururizwa mu kwegeranya amakuru n'amategetsi mu makomini atandukanye. Ubwo bushikiranganje bumenyesha ko isuzumwa rya mbere ryakozwe mu kiringo cindwi imwe ryerekanye ko amafaranga arenga imiliyaridi 40 z'amafaranga y'amarundi ari yanyuruzwa ku mwaka ku mwaka. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye yatangarije abamenyesha makuru ivyavuye muri iryo sekeza.
Igikorwa cyo kwishikira ku rubuga mu ntumbero yo kongereza amakuru n'amataxi yinjira mu bigega by'amakomine yose y'u Burundi, aho cyakorewe mu makomine ashika ku 10 kwijana na 19 zigize u Burundi. Ivyavuye muri iyo ndwi ya mbere amafaranga arenga miliyoni 60 ariyo yibonekeje ko yahora adatozwa canke yatozwa naho ntashike mu bigega by'amakomine. Vyibonekeje ko mu gisagara ca Bujumbura hoho ibara rya ryaraguye. Ni kuvuga mu ndwi imwe gusa vyibonekeje yuko amafaranga angana n'imiliyoni 121 ariyo anyuruzwa n'abajeje kuyatoza, ntibatoze canke batoza naho bakashira mu mifuko yabo. Hari mbere nabo mu isaha imwe baba babitsa amafaranga arenga umuliyoni ku mufuko bakandika gusa ko nk'200 cyangwa 300 ariyo aja mu bigega by'igisagara cya Bujumbura.
Muri iryo suzumwa ubwo bushikiranganje bwari bwarungitse abatoza kuri bashasha mu gisagara cya Bujumbura no mu makomine 10 yo hagati mu gihugu. Inyuma y'inama yabaye kuri uyu wa mbere ubwo bushikiranganje bwaciye bufata ingingo yo guhagarika abahora batoza ayo makori muri ivyo bice vyose. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje bujeje umutekano arahumuriza ku mutekano wabo bashasha uzocungegwa bikwiye.
Abahora bakora ico gikorwa bose ngaha mu gisagara ca Bujumbura, igikorwa cyo gutoza makori n'amatagisi hariya ku mabariyeri hirya no hino ngaha mu gisagara ca Bujumbura, baca bakwa umwambaro amakarata bahora baba bambaye hanyuma bagacha bararindira ikindi gikorwa bashobora kuronswa n'ababarongoye. Icyo gikorwa cyo gutoza bahora bakora kikabandanya gikorwa n'abajya bari bakoreshejwe muri iyo ndwi. Twa twavuze yuko abatoza bariya bakera bahora batoza muri ya makomine 10 y'igihugu barahagaritswe. Icyo twokongera ko nuko basanze hari ivyaha bagirizwa ni ngombwa ko murabizi ko muri kino gihugu icyaha cyose kibonekeje ari inzego zije gutohoza ziheza zigaca zikora akazi kazo. Muri ya makomine 10 y'igihugu bajya abantu bashasha umutekano wabo uce wubahirizwa.
Kubwo muhinga mu by'ubutunzi izo ngingo zonyene ntizihagije. Faustin Ndikumana twarishye hamwe parseme i Bujumbura afise impungenge kubera kubwiwe abanyuruza ubwo butunzi bagwiriyemo n'abategetsi, agira ko agira inama bifuza ko ikigega cya leta cobomboka.
Uko amafaranga ndanzi agabanganwa n'abantu benshi, ukabona abantu bakora mu ruzi muri mericyaka mu makomine, nk'ukabona ibyo ariko baratunga bagira gute ntibisigurize. Hanyuma ikindi nuko bica bigira ingaruka mbi ibyo by'amabarabara, amatara atabona, iby'umutekano, amafaranga ntayatuza akajya mu kigega cya mili yo ukora ibintu byinshi cyane, igisagara kigasayangana kikamera neza. Mugabo raba ingi rusange ibintu nk'ibi bidashobora gukorwa kubera amafaranga aba ari karanyuma. Ni gusa batunganya gushasha ingene amafaranga atozwa, bagagwiza ibice byose za kontrole, bakamoderniza, bagashyiramo ubuhinga bwa none mu gutoza ayo mafaranga. Intambwe ya mbere ni kuyatoza, intambwe ya kabiri kuraba ingene ari karakoreshwa. Ikindi ni uko gushira decentralization gira amakomine ashobore kwigenga yo muri meri.
Kuri uyu wa kabiri ubushikiranganje bujejwe intwaro yo gati mu gihugu bwakoranije abatwara intara zose igisagara cha Bujumbura n'abatwara amakomine bose mu gihugu. Intumbero y'iyo nama yabereye i Bujumbura kwari kubaca amahani ko boreka kunyuruza canke gukingira ikibaba abanyuruza amatungo ya leta. Yibukije ko uzofatwa azobogozwa mu mabanga yiwe agakurikiranwa n'ubutungane. Klavenye Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.